Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu mwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mushikirizwa na Alice Bigirimana.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi muri aka gatondo turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi cha Uganda cararungitse abapolisi kuguma bameze magabo ku mupaka ico gihugu gihana na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma ya abasirikare b'inteko za Monisco bugururiye umucanwa w'amasasu ejo ku munsi w'Imana bakica abantu babiri n'abandi 15 bakomeretse. Uganda ivuga ko yarungitse umugwi w'abagiye gukurikiranira hafi uruhagarara rw'umutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bwa Kongo inyuma y'ubwo bwicanyi bwagirizwa inteko za Monisco. Umuvugizi w'igipolisi cha Uganda Fred Enanga arasigura ari kuri telefone imvo nyamukuru yatumye barungika abo ba polisi.
We've been closely monitoring what happened.
Turamaze igihe dukurikiranira hafi bibera hakurya y'urubibe rwacu hagati ya Bunagana na leta ya Kongo. Ntidukeneye ko uruhagarara ruriyo rwandukira uruhande rw'umupaka wacu. Ni mugihe intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Kongo Bintu Keita yavuze ko ivyabaye mu gisagara ca Kasindi mu ntara ya Beni hafi y'umupaka na Uganda ata majambo afise yo kubisigura. Eka n'umunyamabanga mukuru wa ONU amukurira Antonio Guterres ejo ku munsi w'Imana yavuze ko yababajwe n'iyo nyifato igayitse y'inteko za Monisco. Hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Amerika, Perezida Joe Biden yavuze jo ku munsi wa mbere komisire ya Amerika yatewe mu mpera z'indwi irangiye yishe umukuru wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, umwe mu bakora iterabwoba bari bamaze igihe barondegwa cyane ku isi. Mu myaka 10 iheze al-Zawahiri niwe yari arongoye Al-Qaeda, umuhari w'iterabwoba wakwirakwije amashami yawo ku isi nyuma y'ibitero bikomeye wakoze ku butaka bwa Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icyenda 2001. Perezida Biden yavuze ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere ko ubutungane bwatanzwe ko uwahoze ari umukuru w'iterabwoba atakiriho. Al-Zawahiri yavukiye muri Misiri mu muryango w'abantu bakize kandi amenyerezwa mu mwuga w'ubuganga wo kubaga. Yatanguye kurongora Al-Qaeda mu 2011. Imbere yaho byavugwa ko yari umuganga yihariye wa Bin Laden. Urupfu rwiwe rwemejwe haheze isaha abategetsi b'Abatalibani i Kabul muri Afghanistan bavuze ko habaye igitero ku munsi w'Imana mu gace kabamwo abantu ku mugwa mukuru Kabul. Abategetsi bavuze ko icyo gitero cyakozwe n'indege y'Abanyamerika yo mu bwoko bwa drone.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika kandi leta ya Amerika yatangaje jo ku munsi wa mbere umuyundi muce mushasha w'ibigwanisho bigiye kuzorungikirwa Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Ibi bigwanisho bigizwe n'ibisasu bya rokete hamwe n'ibisasu by'ibikoho binini bya muzinga. Umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Amerika John Kirby yabwiye amenshi makuru ko iyi mfashanyo shasha ifise agaciro k'imiliyoni 550 z'amadolari. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika nabwo bwavuze ko iyi mfashanyo shasha icishikana imiliyaridi z'amadolari zirenga 8.8 Amerika imaze guha Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere, John Kirby yaraboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ubwato bwa mbere butwaye ingano zo muri Ukraine bwandurutse kuva ku kivuko cya Odessa kiri ejo ku munsi wa mbere bubaye bwato bwa mbere butwaye ibifungurwa buhaguruka buva kuri ico kivuko kuva intambara itangura ni nyuma y'amasezerano yapfunditswe hagati ya ONU Turukiya n'u Burusiya amasezerano yaratumbereye kugondoza u Burusiya kugira bwugurure uwo muhora wo mwibahari irabura bwari bwarazibiye kuva aho bwigaruriye ako gace kuri iyo ntambara nyene u Burusiya bwatangaje ku munsi wa mbere ibihano ku banye politike babongereza baharugwa mu macumi abategetsi hamwe n'abandi bafise igihagararo mu gihugu babagiriza gutuka no gucafuza u Burusiya ubushiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makugu mu Burusiya bwavuze ko abongereza 39 batakemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Burusiya biyongereye ku bandi bongereza barenga amajanabiri u Burusiya buza bwarafatiye igihano nk'iki mu banyepolitike bari kuri urwo rutonde rushasha barimwo umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza harimo kandi wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu David Cameron hamwe n'umumenyeshamakuru rurangiranwa ashikiriza ibiganiro kuri televiziyo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Piers Morgan leta y'Ubwongereza isanzwe izwi ko ishigikiye Ukraine kandi igihe u Burusiya butera ico gihugu mu mpera kuva igihe u Burusiya butera ico gihugu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri hambavu y'ibyo bihano byeje kuwa mbere ibiro by'umushikiriza amazi mukuru w'u Burusiya byavuze ko ishyirahamwe ridaharanira inyungu z'amafaranga ryamuka mu Bwongereza ryitwa Carvet naryo ryasabwe kuva muri icyo gihugu cy'u Burusiya.
Urakoze rero Yesu bigira Imana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi wajeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abandanya kuvugwa ikibazo cikena ry'isukari n'igitoro umugambwe SNL utavuga rumwe na leta bemeza ko gifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ribi ry'isata c'ubudandaje
ibidandazwa kanaka ukabigemeza akagwe k'abantu ko wonyine bafite uburenganzira bwo kubidandaza ubuyaga nkuba n'ukoresha mu ngo no kuyiye amahinguro rero ubuyashingaho ubwo ukoresha ubuyaga nkuba bigaruka hahandi itunganywa ribi ry'igihugu.
Uyo ni Agatomo Rwasa yoboye umugambwe SNL. Mu Rwanda leta yatanguje umugambi mushasha ukongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamya bumenyi y'umwarimu. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tuyahere mu Rwanda aho leta yatangaje umugambi mushasha wo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamya bumenyi y'umwarimu. Geoffrey Mutagoma arabandanya inkuru.
Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda Valentin Uwamariya rivuga ko iki cyemezo kije gikurikira iby'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi gushize ikavuga ku ngamba zo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu mu Rwanda. Muri zo harimo kubafasha kubona inguzanyo binyuze mu kigega umwarimu Sako, guteza imbere ihame ry'uburezi mu mashuri ya leta n'aterwa inkunga nayo ndetse n'amashuri yigisha iby'imyuga. Mu byemejwe harimo kugendera miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ikigega umwarimu Sako mu rwego rwo kubunganira kubona inguzanyo zikenewe. Iryo tangazo rivuga ko abarimu barenga 68% bafite impamya bumenyi A2 bongerewe kugeza kuri 88% by'umushahara fatizo, abarenga 12,000 bafite impamya bumenyi ya AE bakaba bongerewe 40% by'umushahara fatizo, kimwe n'abafite impamya bumenyi ya kaminuza yo mu rwego rwa A0 barenga 17,500. Umushahara fatizo kuri ibyo byiciro uzaba uri hagati y'amafaranga 50,000 kugeza kuri 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iryo tangazo kandi rivuga ko abakozi bo mu nzego z'uburezi, abakuru b'ibigo n'ababungirije nabo bazongererwa imishahara. Ibi byemezo bikaba byatangiranye no kukwezi kwa munani. Hari hashize igihe kinini abarimu batakamba ko imishahara yabo itajyanye n'ibiciro by'ibikenerwa ku masoko bikomeje kuzamuka. Benshi bakemeza ko byarushijeho kuzamba igihe cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bisanga nta kazi bafite.
Tukivuga kuri iyi nkuru yo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu hose, Mugenzi wacu Timishimwe yavuganye na Stephanie Mukangango umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu amubwira uko bakiriye iyo ngingo.
Ibyishimo kuri sendika y'abarimu n'abanyamuryango bayo ni ibyishimo bikomeye cyane. Ibi byari byitezwe dukurikije uko leta iha agaciro mwarimu, kuko n'ubundi yari isanzwe yongeraho 10% buri mwaka, kuko twabonaga ko n'ubundi rwose izarenga 10% bikagera n'1% rwose. Ibi byadushimishije cyane.
Uri Kigali uri umunyamabanga mukuru muri sendika y'abarimu, ariko se abandi barimu bo mu ntara niba hari abo mwavuganye bo babyakiriye gute?
Ni ukuvuga ngo murabizi yuko igihe cyose mwarimu ahora ari intumwa, kandi bajya bavuga ngo intore ntiganya bishatse ibisubizo. Mu buzima bari barimo bari babyakiriye neza, kuko buhoro buhoro cyo twasabaga b'ubushije baduhaye 10% kubera 2010 kugeza yari kuzageza 2024.
Yego, birumvikana. Ibiciro ku masoko bigenda bizamuka ahantu hose. None nk'umwarimu ubundi amafaranga mwahembwaga mwumvaga akwiriye cyangwa yarakwiye kongerwa?
Uko biri kose twumva ko yagombaga kongerwa, kuko yagendaga yiyongera buhoro buhoro bitewe n'ibyo by'igihugu.
Ndurutse gato kuri icyo kibazo cy'ibiciro ku isoko, ubu murumva ikibazo mwarimu yari afite cyo guhuza umushahara n'ibiciro ku isoko gikemutse?
Ariko bashyiriyeho banke yabo yitwa umwarimu sako, babonaga amakredi ku buryo bworoshye, yaba kredi yo kubaka inzu cyangwa kredi y'amazi yo kurihira abana mu mashuri cyangwa kredi yo kugira ngo nabo ubwabo bige. Hari n'andi mahirwe abarimu bari barahawe, ni ukuvuga ngo umwarimu warangizaga amashuri atandatu yisumbuye akigisha imyaka itatu yahabwaga amahirwe yo kujya kwiga, yewe yabaga yujuje konditiyo kubona ibintu byose akabihabwa. Noneho warangije kaminuza agahabwa amahirwe yo kujya kwiga, noneho ku buntu nawe ibintu byose akabihabwa. Aya ni amahirwe twahabwaga na leta, kandi mwumvishe ko n'ubungubu muri cya kigega cyabo umwarimu sako agiye gushyiramo miliyari 5 gusa.
Ibyiciro by'imishahara bimeze gute? Abarimu bahembwaga amafaranga angahe, ubu bagiye kujya bahembwa angahe?
Ni ukuvuga ngo umwarimu wajya yahembwaga amafaranga 57,000, akaba bamwongereye 50,000 n'ijana 98,000.
Ubu ni ukuvuga ko umwarimu agiye kujya ahembwa amafaranga 100,000 arengaho gatoya?
Ni ukuvuga bakubye kabiri, ni nk'uko bakabirwa.
Bakubye kabiri?
Noneho umwarimu wo muri segonderi we bamwongereyeho 40%. Ubu ni 80,000 n'amafaranga 100,000 arengaho. Ndumva ari uwo mushahara wiyongera bakaba bagiye, noneho no mu kigega cyabo muri banki yabo umwarimu sako bakaba bagiye kongera n'ubundi gushyiramo miliyari 5.
Stephanie Mukangango, umunyamabanga mukuru muri sendika y'abarimu mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze kuntu mwanya.
Mu Burundi habandanya kuvugwa ikibazo cy'ikena ry'isukari n'igitoro mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta, bemeza ko ibi bibazo bifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ry'igisata cy'ubudandaji. Mu kiganiro cyihariye mugenzi wacu Diane Ninina hazwi yagiranye na Gatondo rwa Satwara SNL, yavuze icyokorwa kugira isukari yabaye umuzi wibuye yongera iboneke. Rwasa muri icyo kiganiro aranishura ku bindi bibazo z'inkora mutima bivugwa mu Burundi.
Isukari icyo kimwe n'ibindi bidangazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagweta abantu yategereza kudangazwa n'uwo ari we wese. Uruganda rumwe dufite gukora isukari za sumo, mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera, ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho yoza tura inyishu y'ikibazo. Isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurundira ikintu kibujijwe, kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera. Ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari, hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira, ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yasoheshejwe, ku buryo igitoro kena mu bindi bihugu hose usanga gihari. Hari abavuga ngo kitoza ibereye ko cyashe kiboneka, ndabyibaza uko kuko amahera y'agaciro yo kukizana ntayihari mu gihugu. Ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose abone ay'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco, kuko amafaranga ava mu ngano zagiye kugarura amahoro muri za Somalia, za Centrafrique, aza ku kwezi ku kwezi yose ashirije mugabo ntawumenye igenda akoreshwa. Ahari ngombwa ni nyamukuru muri ibyo byose gukena kwayo, ni iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutumwa uko ufite ibidandazwa kanaka ukabigemera akagwe k'abantu ko wonye nase uburenganzira bwo kubidandaza ako kagwe impera n'imperuka karuhira kwigira ibyo kishaje
mudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaje tuyihingure leta iyo babe ntambame
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenyi David Gerard ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nyirumba nyabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga ku mbure ibi bijya gukorera kandi none iki gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyaga nkuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro rero bubashingaho ubwo ukoresha umuyaga nkuba bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agaton Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa hagati y'Uburundi na Congo, aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko Uburundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo kibazo mwebwe hari cyo mwamukiziko?
Icyo kibazo nibyo kivugwa, ayo mashyirahamwe umuntu arasoma ku mbuga mvugukana bumenyi. Murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari. Jewe nk'umuhinga w'amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko babyemererwa n'inama nshinga amateka n'inkingo z'amateka. Iyo nama nshinga amateka y'iwacu n'inkingo z'amateka tukabatubwira tubwirwa icyo kibazo umuntu abifata uko nyine uko leta ibivuga tubyakira uko bwaba ukuri kuguma ari ukuri ibyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonera izo ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo asigayeho leta yo nyine itabeshuza cyangwa ikemeza yuko ijya kongomani bavuga ari byo cyangwa atari byo.
Hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Congo mwe mukavuga muti dufata ivyo leta itubwiye amashami ivyo avuga navyo turavyumva ariko rero imbonerakure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakura amakarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mubafise hirya no hino hari ico barababwira kuri ayo makarashishi yoyo bakorwa n'abegamiye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byo sagasishishwa rumuntu ari se byo bibabigira akeraho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo gutera abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka cyangwa barigeze no kumva urwo rugamba sende DFD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupakura imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mbwabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko si nibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontinensi nibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontinensi bayakura mu mato kugira ngo nigende mpavuze kumbura ko hari aho bazoba barubika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batifugira
abaja bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
kino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda canke bagende hariya mugabo mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozohava bibagora mu gihe bugendayo bakagirayo ingorane ingene bubisigurira abarundi ingene busigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungitse aho hantu.
Agatongwasa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezweho mu gihugu cy'u Burundi.
Mugenzi wacu Diane nini nahazwe yanabajije Agatongwasa yigeze kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu icagona ku mugambi wa leta wo kugabanya intara zigize u Burundi tubararikire kubikurikirana mu makuru yacu ari imbere. Mu gihugu cya Kenya mu ndwi itahazoba amatora y'umukuru w'igihugu ibipimo bigaragaza ko Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta ariwe ahabwa amahirwe menshi ikuzotsinda amatora ahanganye na William Ruto asanzwe ari Vice Perezida wa Kenya. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umusesenguzi w'umurundi Bosco Kubwayo ari mu gisagara cya Nairobi amubaza uko imyiteguro yifashe mu gihe hasigaye iminsi ndwi gusa.
Uko bimeze hari gicuka kimwe na mamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abanabariya ugasanga ibibanza publike byinshi byabyakiriye abanyapolitike bari kwiyamamaza ariko ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya imodoka imirenganye barayumviriza ubundi aze bakamwumviriza ariko ntureka tuzatangura kubona nyinshi ngo abantu batane mu mutwe bacane nk'uko tumenyere kubyumva handi tubona umengo ni ibintu bisaba uko abantu babandanya n'ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe nubwo n'ubu mpamagaye narindi hagati mu gisagara mu kazi ka minsi yose abantu bari mu bintu byabo bwa minsi yose
na matora agiye kuba umukuru w'igihugu usanzwe ku butegetsi atazava yitabiriye kuko azaba asoje manda ze ebyiri gerageza utubwire ku bantu badasobanukiwe neza politiki yo mu gihugu cya Kenya abakandida bari imbere muri aya matora ni bande
uyu munsi muri aya matora uko bivuze nta warasanzwe ari umukuru w'igihugu arimo aziyamamaza kirete uwari icegera ciwe William Samuel Ruto arimo mu bariko bahatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ubu rero abariko bahatanira ahanini muri icyo kibanza n'abakandida bane ni William Samuel Ruto hamwe na Raila Odinga uwahoze ari umukuru wa opozisiyo muri kanse cy'iki gihugu agibayemo umwanya muremure yabaye n'ubuhatanira cyane agateka kazi na muntu ariko uno munsi igitangaje ni uko yarari hamwe n'uyu mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta agiye kurangiza ubu bagiye hamwe naho umukuru w'igihugu agenda aca henshi agenda avuga ati uyu musaza niwe nizeye muzomutore azobarongora neza biboneka ko ari washyigikiye abandi bakandida bahari ni babiri ntibaboneka neza cyane ni umwe yitwa Obadakoya asanzwe avuga ibijyanye no gucuruza marijuana akavuga ibijyanye no korora inzoka hakaba n'ubundi mukandida umwe ariko ahanini ababoneka cyane ni abo babiri Raila Odinga na Ruto asanzwe yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu
hanyuma se bwana ku bwayo kumva ko umukuru w'igihugu ashyigikiye umukandida wari usanzwe ahanganye nawe aho gushyigikira uwamubereye vice perezida igihe cy'imyaka myinshi cyane amaze ku butegetsi impamvu z'ibyo mwaba muzizi
impamvu nta washobora kuzimenya kuko ugiye kumva nubwo ko babivuga abasakuza atawomenya by'ukuri icumi yapfuye n'ubundi ariko intandaro ya byose aho byagiye kugaragarira hari ikintu cyabaye muri iki gihugu bise handshake aho Raila Amolo Odinga yaramukanije na Uhuru Kenyatta bagahuriza ku cyiciro cyo guhuza abakenya kubanwanisha kuko Kenya yari igiye gusa n'ibyavuzwamo kabiri mu gihe bishariye iyi manda irangiye Raila Odinga atagiye n'ibyavuye mu matora noneho barahura bararamukanya ariko bashobora kuba batari babyumvikanye ko neza n'icegera ciwe ariwe William Ruto aribyo byatumye rero haca haba icyo kibazo cy'uko kugeza n'uno munsi ntibigeze basubira kujya hamwe amaze kwita nka kandida William Ruto Raila Odinga nawe akitanga twagiye kwitanga perezida bagiye ku ruhande n'uwari asanzwe ari muri opozisiyo ikintu kitumvikana kitaboneka neza cyane abantu bose kirabatangaza cyane
ku bijyanye n'ibipimo biva mu baturage bazatora ninde abaturage barimo guha amahirwe menshi ikindi wenda wanavugaho ni ikijyanye n'uko hari umugore watorewe kuzaba vice perezida igihe Raila Odinga yabatsinze ibyo byo hari cyo byahinduye ku bijyanye n'uko abaturage babona ayo matora
uko biri uno munsi biri bari kugira abahinga bakarondera bakavuga ati mbega n'uyuhe azire zimaze kuba inshuro zibiri kuguma biboneka Raila ariwe ari imbere ku majwi menshi imbere ya Ruto ariko ugiye kubiraba hagati mu gihugu biragoye kubona cyane kuko iyo bakorana ubona ababashyigikiye kose bose baba bashyizwe benshi ku bibuga mugabo turese n'ibyo biriko biragaragara ku bageni kuri abo bakora ayo matohoza biraboneka urazi ingugu Raila Odinga ahabwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi buhari hanyuma hari azoba icyegera cy'umukuru w'igihugu Raila Odinga yotsinda uwitwa Martha Karua uyo nawe yarigeze kuba yitoza nk'ibigenga umukuru w'igihugu mu myaka yarangiye kandi yarasanzwe ari impirimbano ikomeye cyane mu by'agateka kazi na muntu yasanzwe n'umushingamateka akababwa mu gice bita Mount Kenya ni uruhande rw'ubwoko bw'abakikuyu aribo bagiye batwara igihugu umwanya muremure uno munsi kandi bari abakikuyu baramushyigikiye cyane nawe n'izindi ndimbura Raila Odinga agenda agira kuko azana ingugu z'abakenyezi bikabona ko umukenyezi agiye gushyiga imbere noneho kandi akatagenda muri kiriya gice bakajyana na Uhuru bakagenda gusaba y'amajwi kandi nabo nibo ari majorite muri iki gihugu nabyo nyine bikamuha ingugu naho nyine ariko na Naruto nawe ni icyegera cy'iwe w'umugabo nawe ava muri ako karere mbwa ugiye kuraba Martha Karua arasubiza cyane ingugu icyo cyegera cya Ruto
Bosco kubwayo umusesenguzi uri mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu ha ijwi rya Amerika.
Nandi ndabashimiye mwakoze cyane.
Njuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika yabateguriye kuri isaha niyo bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
vipindi vya furaha manu moja na upendo